Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu. Hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu.voa.com. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira mu Burundi, Commission Vérité et Réconciliation, mu funyapfunyo sévère, washinzwe mu mwaka w'2014 hisunzwe amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2001. Itegeko rishasha rigenga uwo murwi ryemejwe n'inama nshingamateka ya Burundi ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2018. Ryongereje ikiringo c'uwo murwi ushimikira ku bwicanyi bufatiye ku bwoko bwabaye mu Burundi n'ivyabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka w'2008 mu kindi kiringo c'imyaka ine. Abagize uwo murwi bashasha 13 barahicese mu mabanga yabo ku itariki zitatu z'ukwezi kw'12 mu mwaka turangije w'2018. Uwo murwi waratunganije inama yo guhanahana ivyiyumviro i Bujumbura mu ndwi iheze, inama yatumiwemwo abantu bava mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umukuru w'umugwi Seve Pierre Claver Ndayicari. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije kandi ndabashimiye cyane.
Yego, iyo nama mwagirishije mu ndwi iheze yo guhanahana ivyiyumviro nibihe mwaganiye?
Izari nama zibiri zabaye mu ndwi iheze. Inama ya mbere yerekeye abarundi no kuvuga abaserukira inama nshinga mateka na nkingo z'amateka, abanyamigambwe, abanyamadini, abamenyesha makuru n'abandi batandukanye, cyane cyane tutagiye babura amatari abarongoye intara z'igihugu. Haba inama ya kabiri yabaye kuwa gatatu iyo yerekeye abanyamahanga baserukira ibihugu byabo hano mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu usanga akurikirana ibyo bibazo byerekeye kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi. Twarondera iki ubwa mbere? Twarondera kubwira abo bose ubutumwa nyamukuru, ibikorwa nyamukuru, ibwirizwa rishyiraho severe yadushinze kurangurira Burundi. Hanyuma tubasaba iki? Tubasaba ubwa mbere kumenya icyo dushinzwe, bazodushigikire bazi ubutumwa twashinzwe n'inzego z'igihugu.
Mwavuze ko bari bitavye ivyo izo nama, harimwo abantu bava mu bisata bitandukanye by'igihugu. Mwo tubwira ivyo bisata bavamwe benshi?
Abarundi cyane cyane twahereye kwa serukira inama nshingamateka na nkingo z'amateka. Kubera iki? Nabatowe n'abenegihugu kandi bama bakorana n'abenegihugu. Twaratumiye abarongoye intara kuko umurimo dushinzwe tuzokorera mu gihugu hagati, mu ntara, mu makomine, mu mitumba. Abo nabo niho barongoye, abo bose tuzokorana. twaratumye abanyamigambwe kugira bumve ubutumwa dushinzwe abamenyesha makuru amashirahamwe adaranira ibicaro bya politike n'amadini n'amashengero twabarondera ko ikintu kimwe gihambaye kuduherekeza kudushigikira bumva ubutumwa dushinzwe kuduherekeza kudushigikira bumva icyo dushinzwe gihambaye n'abanyamahanga bwari ubwo butumwa baradushigikira mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bwa politiki twifuza ko bumva icyo dushinzwe n'ubutumwa guhambaye bw'igihugu dukorera abarundi turondera ukuri turondera ko abarundi banwana kugira ntibabe bari mu nduru induru kenshi na kenshi zihagaze ku ngorane z'ukumva ko kubana muvuka igihugu kimwe ari ngombwa hanyuma ugwaruka ntiruzire ubusa ntiruzire amakosa y'abakuze.
Mwitegeko rishasha rigenga uwo mugwi muyoboye rishimikira ku bwicanyi n'ivyabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Kubera iki imbere yaho hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani? Kubera iki ubu ico gikorwa canyu kizohera ku vyabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu?
Umugwi twaraye dusubiriye severe n'umugwi wakoze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Barashikirije icegeranyo mu nama nshingamateka na ngenguzamateka, baragica hirya no hino, bararaba ivyashikirijwe n'ivyakozwe n'uwo mugwi, baribaza ibibazo vya politike, baca basanga ko ibintu vyashikiye Uburundi kuva Uburundi bwikukiye hoba hari isano n'ingene Uburundi bwatwawe imbere y'uko bwikukira, cyane cyane muri bya bihe Afrika yamanyagurwa ko ibimanyu byinshi, abanyaburaya bakaja gutwara hariya, ababirigi bakaza gutwara abongereza bakaja ahandi, hanyuma bati nimurondere isano ryoba riri hagati y'indyane twaciye mu Burundi ni kibanza canke uruhara abo banyamahanga baba baragize mu vyerekeye indyane zashikiye Uburundi, amakuba yashikiye Uburundi. Ivyo novuga ko ari ingingo yafashwe n'abanye politike, abaserukira igihugu, abarongoye igihugu, kuko nta taba mu gihugu na kamwe kadafite ico gapfana n'ivyo abanyamahanga boba barakoze canke n'ivyo baba bagikora uno munsi muri Afrika canke mu Burundi. Ivyo rero n'ivyo badutumye gusesangura turavye ivyanditswe, dusomye ivyanditswe, ico nico gikorwa gishasha. Hanyuma ivyo tuzotora tuzobishikiriza mu cegeranyo, kandi ntankeka ko tuzobishobora kuko ivyabaye vyaranditswe mu bitabo, ibindi biri mu reresi ama sinema, ibindi harababizi kubera barongoye Afrika canke bakagira amabanga ku ntwaro y'icami imbere y'uko Burundi bwikukira canke imbere y'uko n'imbere yaho Burundi bwari bamaze kuronka intwaro yo kwikukira.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone. Nestor ari ku murongo wa telefone, watwumva? Irindi zina huri? Yego, mufise ikibazo canke icyumvira muterera? Yego.
Akunze amagi ari abarundi, ndumva ko Uburundi buto bakurikirana cyangwa uwo mugu ukabakurikirana. Nashaka yo kumubaza ni none abanyamahanga baba baragize uruhare mu gukora mu mabi yabaye mu Burundi, bobo bazokurikiranwa gute cyangwa bazotohoza n'ubuhe buryo? Bamaze kumenyekana bazoca bakurikiranwa nande baziyanga gihugu
mu murakoze mu mwishure.
Ikibazo cy'uwo muntu wo mu cibitoke kiratomoye. Ubwa mbere ndamuhinyisha mvuga nti uyu mugwi severe ukutohoza ukuri n'ukumwigisha abarundi si umugwi uzokora nk'urwego rw'ubutungane. Ubutungane buriho bufise mategeko n'amabwirizwa abugenga buguma gukora. Icyo ni cyambere, cya kabiri ibyo tuzotohoza byose ari byerekeye abarundi, ari byerekeye abanyamahanga, tubishira mu cegeranyo, hanyuma abadushinze uyu murimo, ubu butumwa, ibi bikogwa, tugaca twashyigikira icyo cegeranyo, nibo bazogikorera ko kugira bamenye intumbero baha ibyo twashitse ko, ivyegeranyo twashitse ko, ariko cyane cyane wumvise ko barondera ukuri, hanyuma uko kuri kukaza gushimikira gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi, kuko cyane cyane umuti mukuru n'amahoro n'umutekano, uko kuri nako kuza kuba nk'umuti, umuti utuma abarundi batama mu mwijima kubera bamenye ibyabaye n'ababikoze, abakoze ibyiza n'abakoze ibibi, bamwe bagasaba ikigongwe abandi bakakironka. Mu ncamake inyishu y'uwo muntu wo mu cibitoke nukumva ko igihambaye ku Burundi no ku Barundi nitwame hahandi, hanyuma abana bavuka uyu munsi n'ejo ntibame bazira ibyo batakoze, hanyuma kubaka inkingi z'ukunwanisha Barundi tuzi ibyabaye n'icyabitumye n'ingene byagenze.
Murakoze. Nduwimana nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Nduwimana, irindi zina?
Azakara.
Uhamagaye urihe?
Bujumbura.
Yego. Ufise ikibazo canke intererano?
Ni kibazo jewe.
Yego.
Je nashaka kubaza warongoye umugwi mu gihe bazabaheje gutohoza ibyabaye mu Burundi, ko bizoshika bagashikiriza akazi ubutungane buhana ku batashimye gusaba ikigongo.
Murakoze. Mwishure mushinge na ndayicari.
Nawe nyene ndamu aneza cyane kuko abaje ikibazo gitomoye avuga ati utazoba yashoboye gusaba ikigongo bizogenda gute. Ubwa mbere mu ngingo ya gatandatu yibwirizwa ritunganya ingene severe igiye gukora, ingene izokora, nibahagarare gusa ku bakoze ibibi. Ngira ndabizonda kuri majambo makuru makuru mu byumviro bikuru bikuru kugira abarundi umuco ukwiye, kuko abarundi benshi birukira kumenya abakoze ibibi. Ese twogerageza tukumva ko dukeneye n'abakoze ibyiza, kuko hari abakingiye abandi mu gwimo gwa myeruba mu Burundi, hari n'abamaze gusaba ikigongwe, hari n'abazosaba ikigongwe kubera bemanze ibyo bakoze, cyanye abababonye bavuga bati nawe uhakana twarakubonye, umuntu w'umushinga nawe w'umugabo akavuga ati ego byarashikiye ndasabye ikigongwe. Hari n'abanyamahanga bashoboye gukingira abarundi, abo barakeneye kumenyekana. Hariho rero n'ibinogo bya benshi usanga harahambwemwo abarundi batandukanye mbere n'abanyamahanga, hari abagwa mu gwimo gwa mu Burundi. Ibyo nibyo iryo bwirizwa mu ngingo yayo ya gatandatu idusaba gukora no gutohoza, hanyuma abo bantu bose ndondaguye mu bice bitandukanye ni bya byegeranyo nakubwira nti tuzoshikiriza inzego z'igihugu zadushinze ubu butumwa, hanyuma mu nzira yo kurondera kunwanisha abarundi bavyicarire cyangwa bihagurukire bavuge bati twabonye ukuri, twabonye abakoze ibyiza n'abakoze ibibi, twabonye naho abantu bahambwe, hanyuma n'imyaka byabereyemwo, kuko abantu bapfuye mu bihe bitandukanye bace bafata intumbero ya politike. Iyo ntumbero twebwe turabahinga nitwomenya ingene izobimeze, mugabo cyane cyane mufate ko severe ari umugwi w'abahinga batowe kugira barondere ukuri, ukuri kuza gushigikira ndabisubiyemwo inkingi zo kunwanisha abarundi. Ayo majambo abiri ukuri no kunwanisha abarundi bagume cyane cyane babishira imbere, kuko birahambaye kumenya iyo uvuye ibyagushikiye hanyuma ukarondera keza akwazoza keza uzi ibyabaye urondera ukuri urondera kunwanisha abarundi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone cyiza cyiza, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina aho muri?
Umbigiteza.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikiriza?
Aya aho nakabaza nashaka kubaza umutumire.
Yego.
Yego, afite nga mu Burundi hari ukuntu menga iyo haye uratohoza ibyakahise nanga wo gushaka kuzura kaboze nashaka ndamubaze yuko kumenya kahise bitazo haba bizura ayandi macakubiri kandi tukurumenga byaye byaheze dusangira nabo rudahuza ubwoko uramubona yuko ava mu bwoko ubusha nk'uburiya mwuka ukamubona yuko ari umurundi nashaka kumubaza ukuntu bazobikora kugira ntibibyure akaboze ku buryo dusubira gucanana. Murakoze.
Murakoze. Reka bishure.
Abarundi bakuze bafise imyaka nk'iyi wanje 50 cyangwa irenga n'iyindi hari inyishu bomuha naje ntamwishuye bo bwa bati abahitanwe n'ugwimo rwabaye mu Burundi mu myaka itandukanye harimwo abo mu bwoko bwose abo mu ntara zose harimwo abakenyezi harimwo gwaruka harimwo abakozi ba leta harimwo abasirikare harimwo abihebeye imana eka ibyabaye mu Burundi byashikiye abarundi batandukanye. Nuca mvuga nti ntihagire rero ugira ubwoba, ukuri kurondegwa si ukuri kwerekeye abahutu, ukuri kurondegwa si ukuri kwerekeye abatutsi cyangwa abatwa, ukuri kurondegwa si uko abanyamahanga, ni ukuri kwerekeye ibyabaye mu Burundi ibyashikiye abarundi abo nabo bava mu bwoko bwose mu ntara zose no mu mirimo itandukanye. Kuzura kaboze rero sivyo sivyo na gato ibyo ndabishimikako, ahubwo kudasoma ivyabaye kutamenya ivyashikiye Burundi n'igituma byashitse kutamenya yuko bakoze ikibi ngusaba ikigongwe gutanga ikigongwe ivyo byose biraruhura. Kwebwe tuvuga tuti harabaseserewe n'ivyabaye, harabagwaye akabonge, hari impfubyi zitazi ingene abavyeyi bapfuye naho bahambwe, hari abasirikare bapfuye, hari abihebeye imana bapfuye, hari ababikira, hari abakozi ba leta, hari abadandaza, hari abigisha, eka ivyabaye mu Burundi uwobimenya agakuramwo ivyigwa nk'ivyo kwigisha ugwaruka canke ivyo kwigisha abanyepolitike abaronse icyo nokwita intumbero programme zo kwigisha abarundi ntibasubire kugwa mu mwijima, umwijima ubatandukanyemwo abahutu n'abatutsi, abatwa, abanyamahanga, umwijima ubajana mu byo kuryana kubera intara. Mu by'ukuri ukuri kurondegwa n'ukuri gukiza, n'umuti umuti ugoye kumira ariko uzowumira akemera akawumira, ivyagwaye bizogabanuka. Mu ncamake numubwira nti ntatega ubwoba n'ukuri, hanyuma kumenya ibyabaye si ukuzura kaboze, ahubwo kutabivuga ni kwa kwama uri mu kabonge uwo muhuye ukamubona ko ari umwansi kandi uwo muhuye atani kibi yakoze n'ibyabaye atari bwavuke. Dushaka ko uyu mugambi wofasha abarundi kuva muri globalization, no kuvuga gufatira abantu mu kivunga, abo bita abanyakibi bariyo bita abanyakibi bariyo bita bicanyi kandi atakibi bakoze.
Murakoze. Fulgence nawe nyine aratwakwiye. Fulgence, irindi zina?
Twagira yose.
Muhamagaye muri he?
Ngerereye mu Rwanda, mu karere ka Gisagara.
Mufise ikibazo, icyumviro?
Gisa n'ikibazo?
Yego.
Ikibazo nari mfite hagati aho ngaho ni ukugira ngo mbabwire, mbese ko tubona bimwe mu bigenda bigarukwaho cyane cyane ari amoko, ese bunda babanje bakicara hamwe ahubwo bakabanza bakubaka ubumwe aho kubanza kureba ibyabaye kuko bashobora kujya kureba ibyabaye ugasanga ahubwo hari ibindi bagiye kuzamura abantu wenda bari baribagiye bari baratuje bari barabyihoreye
murakoze
nagira ngo mbabaze
ego
baramutse babanje ahubwo bakakiraho nka politike igendeye kubanza gushyiraho ubumwe bakabanza kumva ko umurundi wese ari umurundi ahubwo nta kwitwa umuhutu umututsi umutwa cyangwa intara n'ibiki bakumva ko umurundi ari umurundi bakumva ko ari bamwe siho byatanga umusaruro aho kugira ngo abanze bajye kureba akahise
murakoze deka umutumira bishure mumwishure
uyo mu mwene wacu w'umunyarwanda bajije avuga ati mbega nugushira ubwoko imbere ngira ndamwishure ko aho uburundi bugeze n'ibiganiro byabaye mu burundi ku kibazo cy'ubumwe burundi n'ibyerekeye ubwoko hari ibibazo byamaze kutora intumbero hari umuco wamaze gutangwa ku kibazo cy'ubwoko uwo muco n'uyuhe mu burundi turamaze kumenya ko abarundi bamaze kumva ko hatica ubwoko hica umuntu nawe baturuka muri ubu bwoko si bwo buba bwamutumye nico mu gifaransa bita responsabilité personnelle ni ukuvuga kuhanigwa canke kubazwa ibyo wakoze ku giti cawe ntihazogira umuntu akwega ubwoko bwiwe abukwega mu kibi yakoze kandi butamutumye mu Burundi rero tumaze imyaka tuvuga ibyerekeye ubumwe bw'abarundi ikibazo c'abarundi baracize mu biganiro by'abanyepolitike arusha basanga abarundi bapfa ibya politike ariko usanga bihengamiye ku kibazo c'amoko ubu rero hasigaye iki hasigaye yuko tugira intambwe nshasha nibashinze umugwi sever kurondera ibyabaye byakozwe kubera iki ibyabaye byakozwe n'abande abashikiwe n'ingorane umuntu yobahoza gute abashikiye n'ingorane botanga ikigongwe abakoze ibibi bosaba ikigongwe nivyo bibazo bikuru bikuru abarundi bageze ko ikibazo cyo kuvuga ngo amoko nta yariho mu Burundi twarakirenganye tuvuga ko amoko ariho abahutu n'abatutsi n'abatwa bariho mugabo amoko siyo yica hica umuntu ashobora kuba ari umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa ashobora kuba ari umunyamahanga ntihica ubwoko hica umuntu ku giti ciwe ntihazogira uwihenda ugiye kubishyira mu bwoko gusa wibagiye ko umuntu akora ikibi akabazwa ibyo yakoze ubu uri kurafatira mu kivunga abatagatifu n'abanyakibi ukabashyira ku murongo umwe kandi bakwiye gutandukana umutagatifu niyitwe umutagatifu umunyakibi niyitwe umunyakibi asabye ikigongwe akakironka kigirigwe atakihoze naho kubera abagize ingorane baseserewe hakogwe izindi ntambwe reconciliation kunwanisha ica muri byinshi hari ibyo bita monument hari ibyo bita guha agafaranga uwasahuwe ibyiwe hariho n'ibimenyetso bituma umuntu avuga ati ashi ndaruhutse namenye wishe abiwacu mugabo ntitugiye kurondera kuzura kaboze tugiye kurondera ukuri gushyigikira inkingi zo kunwanisha abarundi
murakoze Théophile ari ku telefone Théophile irindi zina ahuri
nitwa mugabo gakuzi Théophile ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri province ya Nord Kivu mu ntara teritware ya Matisi aho bita Ingungu
mufise ikibazo icyumviro
ndagira ngo nshimire kwanza umugwi urimo urashakisha ukuri kuko ni byiza gushakisha ukuri abandi bakamenya ukuri aho kuri naho kutari tukahaza ubu ngubu ndagira ngo Burundi ifite ibibazo byinshi ku mutekano bakagombye gushyira hamwe bagashakisha ukuri gutera ibyo bibazo, bagashakisha n'ukuri ko kubirangiza. Nanoneho nifuziza ko uretse n'u Burundi gusa n'ibihugu by'abaturanyi nga n'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, igihugu cy'u Rwanda, ese n'ibindi nabyo byakagombye gushyira hamwe bigashakisha ukuri kw'ibibazo. Nanone ufite ikibazo byihariye cy'ubwe akakirangira gute, ariko tukareka ironda koko abanyabana se abanyabana ibyo byaduteza imbere, kuko igihe turimo tukinyezana turimo ntikitwemerera kongera kurondana tuva mu macakubiri, ahubwo tugombe gushyira hamwe tugashakisha ukuri. Ubwo uwo mugwi se nabo nasaba kugira ngo byagure niba mu Burundi gusa, ahubwo guje no mu mahanga. Ndagira ngo byanezeza abantu kuko bari amajambere bari gushaka.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho turiko tuvuga ku mugwi ujejwe kumenya ukuri ukurekurirana mu Burundi Sever, aho dufise umutumire wacu Pierre Claver Ndayicariye ayoboye uwo mugwi. Umuntu yitegereje nk'abantu batari mu gihugu mu Burundi ubu nka bahunze igihugu, impunzi ziri hanze y'igihugu, muzorondera intererano yabo ku vyerekeye uko kumenya ukuri.
Ego cane mu nteguro turimwo mu nama twahoramwo ingozi mu gihugu hagati, ico twita umwiherero twagize, twarabonye ko bizokenera nuko tuja mu bihugu byo hanze cane cane ahaba barundi benshi, cane cane ahabaye barundi benshi. Uko kuri turondera turafise n'ibyabo nabiri mu mahanga, hari n'abahungiye hanze kubera ugwimo, bafise ibyo babonye, bafise ibyo bobwira uyu mugwi n'abarundi n'abarundi kazi. Muri abanyamahanga harimo abanyamahanga baba mu mahanga ari abanyamahanga kubera babaye mu Burundi igihe haba ingorana ariho bari, hari n'abanditse ibitabo. Abo dushoboye gushikira bose tuzobegera, ahubwo ngira ngo ubwire ko n'abanditse ibitabo bitari bike tumaze kubyegeranya tubisome dukuremo inkuru zimwe zimwe, ariko ntuhagarara ngaho ucurondera kuraba ibyanditswe ko ari icyo bipfana n'ibivugwa n'ababibonye bakiriho n'ibivugwa n'abana bashikiwe n'ingorane. Hanyuma uwo mwene wacu uwo muri Congo nyiranda mwishure nti uyu mugwi Severe ni uwo mu Burundi uzokorera ku byabaye mu Burundi byashikiye abarundi, ariko iki gikorwa kikozwe neza, ubutumwa buranguwe neza, burashobora kuba nk'imishwarara y'amahoro hamwe ibindi bihugu twegeranye bivuga biti muri wa murimo muri bwa butumwa bashinga umugwi wo kumenya ukuri no kunwanisha abarundi. Mbere mu nyumbe neza twese tuvuga kunwanisha, nituvuga kurekuriranira umugwi wo kunwanisha abarundi. Ibyo wakoze ni byiza, natwe twakurikirwa muri kano karere muri Afrika. Mbere natwe turamaze kuja mu bihugu na bagenzi bacu bahora muri bihugu bagiye mu bihugu hakoze iyi migwi kugira twige icyo twokwita isomo, dukuremo ibyigwa byo dufasha mu kurangura ubutumwa. Abanyamahanga rero tuzobaraba n'abarundi baba hanze tuzobarondera nk'uko ibyanditswe bibitswe mu mahanga. Aho dushoboka tuzosaba leta y'u Burundi ivugana na leta zo hanze tuje kubisoma turabe icyo twokuramwo. Uyo muco urakenewe ko batumva babyumva abariko baratwumviriza muri kino kiganiro, ukuri kuva mu gihugu hagati, ukuri kuva mu mahanga no mu Burundi baba hanze turagukeneye, kuko dukeneye ukuri gufashe, ukuri gufise ibiro bikwiye, hanyuma twumvirize abantu twongereze turerekana aho tugeze, aho twihenze baduhubure. Tuzoja mu ntara komine tumanuke mu bitumba, kuko ukuri turondera kuzova mu Barundi kuzovugwa n'Abarundi nyene.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, tugaruka ku mirongo ya telefone aho dufise Gilbert. Gilbert watumva? Ego mwo tubwire irindi zina naho muri?
Rukundo wandi mu Kigali.
Mufise kibazo icyumviro?
Nashaka ubarize wa mutumire.
Ego.
Ko twaherutse uwo mutumire wacu yari mu bintu by'amatora akaba bamushinze umugwi mushasha. Abariho na ibyo yakoze mu matora hari ababyemera n'abatabyemera. None na gavana mwibarize nti none wewe muri uwo mugwi wabo barimo nitwasanga nabo harimo abagize ihunya bwoko cyane bakajya muri ibyo bintu by'ubwicanyi bo bazomuhana uhereye no kuri we nyine bo bazojyamo bamuhana cyangwa badushyikirizwa ubutungane ko ariko avuga ati ni ubutungane badoshikiriza ubundi mugwi bobo ntibarimo mu by'ubutungane wewe bagira raporo hanyuma bakishikana ubutungane niba mugwi wose batoye urera murakoze
murakoze bamwishure
ikibazo nk'icyo nagikunda cyane ese nk'uyo nyine akibajije nimba hari icyo azi cyangwa akandika urwandiko rutondagura nk'ibibi ari jewe arabari mu mugwi bakoze byo bariko arafasha Burundi byo bariko arashigikira ukuri mu by'ukuri uku kuri turondera kwerekeye abarundi bose abato n'abakuze abagize amabanga mu gihugu atandukanye ahubwo turamutumiye icyo yobazi kubagize umuntu akinyarukane agishire mu cegeranyo aze tumwumvirize hanyuma ibyo azoshikiriza abarundi bakemeza ko uko byabaye bisa n'ibyo ariko arashikiriza urumva ariko azoba ariko araterera icyo kibazo kiwe kiroroshe kwishura hanyuma ndamwishure meza mvuga nti abatagatifu ku isi bariho abatagatifu si benshi abakora amakosa bariho natwe kubera turi abantu turashobora gukora amakosa ariko ngira ndamubwire nti azoshikiriza ibyo byiyumviro yabanje gusoma ibwirizwa rigenga severe mu ngingo yayo ya gatandatu arabe ibyo yiyumvira n'ibyifuzo byiwe ko ari icyo bipfana n'ibibi n'amacakubiri yoba yerekeye abo bagize uwo mugwi ahereye nko kuri jewe ndongo uyu mugwi natinye rero turamutumiye niba ari Burundi na bishikirize tuzomwakiriza yombi ko ari jewe yoba ariko aravuga azorondere uwundi mukomiseri wundi abimushikirize kugira ngo bamvuge atariho ndi.
Murakoze Emile nawe nyene aratwakuye Emile uratwumva?
Yego ndabumva amahoro.
Amahoro irindi zina uhamagaye uri?
Izina nitwa Simbarakiye Emile nkaba mba mu gihugu cyo muri Australia.
Yego mufise ikibazo icyumviro?
Kimwe n'ikibazo ikindi nacyo ni icyumviro ni bibiri kimwe mfise ikibazo ni icyumviro.
Yego.
Yego. Ikibazo bwa mbere nagomba mbaze uno mutumire jewe ndi umwe mu babikitime bo mu 72 papa na mama bapfuye mu 72 kandi bahambwe mu kinoko kimwe mva hantu bita igishubi muri komine muri province ya Gitega hanyuma urumva ko 72 naciye nkura ndi umwe umubyeyi nawe yafasha gukura ariwe marume wasigaye aramfasha nawe mu 93 igihe bishe ndadaye yaciye ansiga Bujumbura nawe araduga kumbure kuko yibaza ko ariho umengo rw'imaruta mushikira aduze bamutegerereye mu nzira abasirikare kandi bari benshi bishwe ari amabisi y'amakwasiteri abiri yuzuye bicwa n'amakamyabiri y'igisirikare hari uko kabana bakeyi babiri batatu abana batatu nibo barokotse kugeza ubu rero nari maze iminsi nza ndabaza abo bana ko hari icyo umugwi severe wowe urababaza kugira bababwire ukuntu byagenze abo bana ntacyo barambwira hanyuma nanjye ubwanjye murumva ko mfise ibyo nzi kuko ewo marume mu mirongo irindwi na kabiri bari bamuhushije, hanyuma bamutuma ko kuri komine igihe bari baheje kwica ba papa, bamutumye ko kuri komine. Nari umwana mutoyi naciye nkurikira nyokuru kuko nyokuru ariwe yari asigaye. Hanyuma twarahuye n'umutegetsi umwe yitwa Ndarivike Aseteri, icyo gihe duhurira mu ibarabara aca urumva marume yari aherekejwe na nyokuru, nanjye nkurikiye nyokuru kuko nari umwana muto. Aca amufukamika hasi aramwambura imuzu aramwitegereza mu gikiriza, aramubwira ati marume nyokuru sinzi akantu yakoze mu ipfundo agobeka uwo mushinga ntaye yitwa Ndarivike Aseteri. Hanyuma aramubwira ati nukure mu nzira kandi ntimusubire guca mu ibarabara. Hanyuma tuca turataha, nyokuru acarataha uyo marume uwo ariwe yaciye apfa mu 93. Kandi none kugeza ubu nta muntu n'umwe ndumva andondera. N'abo bana bakize muri abo bantu benshi bo mu 93 nguma mbaza ko hari umuntu n'umwe ava mu mugusedere yo barabagendera sindamubona.
Reka bishure
ndumva none ni ryari twebwe tuzoshikirwa kugira tuvuge amahano yaduciye ko kumbure turuhuke mu mutima.
Murakoze, reka abishure mu mwishure.
Icyo ni kibazo, hanyuma navuze ko nari mfite rero icyumviro.
Yego, ugerageze kukivuga muri make.
Yego, icyumviro mfise jewe nk'uko abandi numvise bariko barabivuga, hariho ingorane zifatiye ku bihugu bibanyi. Izo ngorane zifatiye ku bihugu bibanyi rero zitatorewe umuti nkumva ko umenga bizogorana. Akarorero novuga ko hariho ingorane ziba mu gihugu ugasanga ziciye zinjira no mu kindi gihugu. Jewe maze kumva inshuro cyenda, maze kwandika ahantu inshuro cyenda numva umushinga ntahe tubana umukuru w'igihugu kibanyi cyacu cy'u Rwanda avuga yuko mu 94 hari abarundi ngo bavuye mu Burundi baza gutema abatutsi mu Rwanda, hanyuma ngo bahejeje kubatema baca barisubirira mu Burundi, baca barisubira mu Burundi. Kandi icyo gihe byampaye kwibaza cyane, maze kubyandika ahantu inshuro cyenda no muri 2018 uwo nyakubahwa yarasubiye kubivuga. Naciye niyumvira nti none ikibuze ko tuzi mu 94 ko twari dufise mu Burundi igisirikare kikwiye n'abakamanda bagaba intara mu gisirikare turabazi, twari dufise igipolisi kikomeye nk'igisirikare nacyo cacunga imipaka, twari dufise abantu b'abajerere nacyo nabo bari igisirikare kigira gatatu mu Burundi. None abari barongoye izo nzego ku mupaka hari aho mufasha mukazobabaza mukabaza nk'abakamanda b'ibisirikare n'abakamanda b'ibipolisi bari barongoye intara icyo gihe kugira amatati aze hagati y'Uburundi n'u Rwanda, mubabaze muti mwebwe ni kubera iki mwagomoye abantu baza gutema abantu mu Rwanda, hanyuma mukabareka bakagenda bahejeje gutema abantu mukaca mubareka bakagaruka.
Kandi yego, reka bishure. Murakoze, mumwishure.
Barakoze cyane. Uyo umuntu agiye gushikiriza ibyiyumviro n'ikibazo, namubwira ko ibyo agiye gushikiriza ari ikibazo cy'iyumviro, byerekana koko uyu mugwi washizweho washinzwe bikenewe. Kubera iki umwe wese aronsa akanya ko kuvuga ibyamushikiye mugabo akabivuga agerageje gutekana kandi ashikiriza ukuri, abandi bose bashobora kwemanga bati ibyo ashikirije nibyo niko byagenze, tuzoba turiko turakira kuko abakomerekejwe n'ingorane zashikiye igihugu cacu ni benshi, bava mu bwoko bwose, bava mu ntara zose, bava mu mirimo yose. Inyishu ya mbere rero ni iyi, ari uyu aje kuvuga na wenyine tumusabe yitegure azoshikiriza igiyumviro severe abari mu mahanga turiko turiga ubuhinga bo bidushikiriza biciye mu buhinga ngaruka internet hanyuma ngurukana bumenyi hanyuma aho zoshobora gushika abarundi benshi turonse uburyo tuje kubumviriza abo bari mu mahanga rero nabonye ne bitegure kugira ngo batubwire ibyo babonye n'ibyo bazi ibyo bazotubwira byose niduca dufata ko ari ukuri kuzuye duca tugerageza kumviriza aho byabereye harabariho babibonye harabakiriho babibonye harababibonye byemeza hanyuma ibyo byerekeye bo hanze n'uyo aje gushikiriza ikinyumviro n'ikibazo abana b'inshuti baba mu Burundi inama twagize kuwa kabiri n'ababuramatari n'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abandi twababwiye tuti mwitegure mushigikire sever tuzoja mu ntara gukorerayo tuzoja mu makomine gukorerayo tuzoja mu mitumba no mu makartie gukorerayo tubigira gutyo kugira ngo ntihazogire ngo nari mfise ibyo naka nasi ibyo avuga ntiyaronse akanya tubigira gutyo kandi kugira duce ku nzego zidushigikire tuje mu ntara mu makomine mu mitumba bazi ko severe igiye gukorera mu gihugu erega hajya ukuri uganire n'abarundi batekanye babashinga ntahe n'abapfasoni bakubwira bati ukuri mu byabaye kurazwi igisigaye ni iki ni ukurondera uburyo bwiza metodoloji strategi nziza ubuhinga bwiza bwotuma nje kuvuga ntaha amarembe hanyuma icyabona kigakingigwa n'uwakoze ikibi agakingigwa hanyuma kuri ibyo byiyumviro byose numubwira nti dufite imyaka ine badushinze gukora iyo myaka ine iheze tuzotanga icyegeranyo ariko uko umwaka wose uheze tuzofatanga icyegeranyo mfata kibanza mu nama nshingamateka n'inkunguza amateka uyo murundi abo mu mahanga muri Australia n'abarundi bose baba hirya no hino ku isi bitegure tuzobaha uburyo bwo guterera batubwire ibyo babonye batubwire ibyo byabashikiye ariko tubasabe nabo bakoresha ukuri bavugisha ukuri ntihagire uwo bambika iceyi atagikoze hanyuma bamenye ko ukuri kurondera ari ubwo gukiza abakiriho abavuka uyu munsi n'abazovuka ejo nitwame muri sokwe niruze umenga ibiba bikorwa n'abashetani avuye mu ipurugatori canke mu muriro kandi byakozwe n'abarundi bene wacu bo mu makartie bo mu mitumba bo mu makomine bo mu bisagara dusangiye kubana dushaka ukuri kuvugwa n'abakubonye abarundi bwa mbere hanyuma abanyamahanga bashobora kuvuga ibyo babonye uzosanga ari bake ugeranije n'abarundi na cyane cyane n'abarundi bakozwe ko nayo makuba gusumba abanyamahanga.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuriranira mu Burundi Sever mugwi mushasha ugizwe n'abantu 13 tukaba turi kumwe n'ubuyoboye uwo mugwi niwe mutumire dufise muri iki gitondo ngahi Washington Pierre Claver ndayicariye tugaruke ku mirongo ya telefone Sabato ari ku murongo wa telefone batwumva
Yego ndabumva radijwe rya America
Yego irindi zina huri
nitwa Sabato Israel ndi hano bita ku mubuga mu Rusenyi mu karere ka Karongi ni muri centre yitwa Nyagatovu
aho ni mu Rwanda
aho ni mu Rwanda mu karere ka Karongi
ufise kibazo ufise icyimviro unyarutse
ndavuga mu jambo make ya cyane mfite ikibazo nkahita ntekiraho n'icyumviro byose ndabikora mu minota mike ya cyane mu byukuri nashimira uwo murwi ushinzwe gutatura amatati no kurekuranira kw'abarundi ariko nagira ngo mbaze mu byukuri ese bafite ikihe cyizeyo noneho ko yuko imirwi batumiye izitabira ibyo biganiro impamvu mfite icyo kibazo nyifite nizo mpungenge yuko abo bantu iyo mirwi batumiye zitazitabira nuko byagiye bigaragara ko mu minsi ishize nkuko mwabitugejejeho yuko igihe bari baratumiye imirwi itandukanye kugira ngo bakemure ibibazo bya biri mu Burundi baganire bashakire umuti ibibazo bihanze Burundi icyo gihe ntabwo leta y'u Burundi yigeze yitaba bituma n'ibyo biganiro bisubikwa kugeza naho bigeze muri aya mezi mu byukuri nta kintu kiragirwaho cy'umwanzuro kugira ngo bashakire ibibazo hamwe biri mu Burundi none bongeye batora undi murwi mushasha ushinzwe kongera gushakira hamwe ibibazo bihanze Burundi bashamagara n'imirwi itandukanye nkuko nayibonye mwabyanditse bafite icyizere yuko iyo mirwi none zitabira bafite icyizere ko ntabwo abamwe batazanga bigatuma ibyo biganiro byongera gusubika mu byukuri icyo kibazo baze kukisubiza ariko mfite n'icyiyumviro ndashima cyane uko baba babitekereje ariko mu byukuri ibibazo bihanze Burundi nkuko nabyanditse kuri WhatsApp ni ibibazo bizakemurwa n'abarundi ubwabo kandi ni ibibazo biterwa na bamwe mu barundi baba bimirwe imwe irwanya leta y'u Burundi cyangwa se nabo muri leta ubwayo harimo abantu bagenda bikanyiza cyangwa se badashaka amahoro bashaka kugira ngo baharanire ubutegetsi bigatuma iyo myiryane n'ibindi bibazo bitava mu Burundi n'usanga ubukene intambara n'ibindi bibazo bitava mu Burundi kubera bamwe muri bo ubusanga bikanyiza cyangwa se barigize ibyigomite none nagira ngo nsabe mu byukuri nk'uko mu Burundi bigenda bivugwa no ku maradiyo bagiye bavuga ko leta y'u Rwanda ariyo ifite uruhare rimwe na rimwe mu bibazo bigenda bihanze mu Burundi bavuga yuko igenda ikigikira imitwe y'iterabwoba kandi hari ibimenyetso dufite nko mu Rwanda byagiye bigaragara yuko mu minsi yashize harimo abantu bagiye bava mu Burundi bakaza kudurumbanya umutekano mu Rwanda za Nyaruguru na za Nyamagabe mu byukuri leta y'u Rwanda n'ubwiye igenda ibihakana igaragaza n'impamvu ibyo bintu bitigeze biba ni byukuri nk'uko natwe tubizi nk'abanyarwanda ntabwo dufitanye ibibazo n'abarundi dukunda abarundi dushaka umutekano mu Burundi rwose ibibazo biri mu Burundi ni iby'abarundi ubwabo babishakira umuti kandi natwe tuzishima nk'abanyarwanda twumva ko abarundi batekanye bafite amahoro twumva ko bakize bateye imbere tuzagenderanire baze mu Rwanda natwe tujye mu Burundi dushaka imibereho mu byukuri abarundi ni abavandimwe ndashimiye cyane Radio y'Amerika ku mwanya mwamwaduhaye kandi nifurije amahoro abarundi bose aho bari ku isi hose ni Sabato Nyagatovu mu karere ka Karongi
murakoze mu mwishure ndayicariye
arakoze cyane ntagure namwifuriza amahoro nanje kubera ibyo birashikirije ariko jewe mu kwishura nza kuguma mu Burundi kuko ubutumwa dushinzwe n'uyu mugwi Sever n'ubutumwa twashinzwe n'inzego z'u Burundi n'ubutumwa bereke y'abarundi n'ubutumwa bw'ibyabaye mu Burundi naho usanga bimwe bishobora gufatana n'ibiba mu mahanga n'ibiba mu bihugu n'ingene Burundi bwawe tutarikukira inyishu rero ya mbere ni iyi umwizero dufise uko uyu mugwi Sever ukumenya ukuri wo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi arugwi wavuye mu biganiro by'abanyepolitike Arusha ahubwo utarajaho abanyepolitike bavuga bati mbega ko watevye gushingwa mbega ko watevye gukora ubu rero uriho abanyotewe gushikiriza ukuri ni benshi abakuru n'abato ibyo babonye ibyabashikiye abarundi bakeneye ukuri ni benshi kandi uko kuri navuze ko bagufata nk'umuti ufasha umwe wese muburyo imana yaremye korohegwa bakarira kugira ngo ibimubakiye ku mutima bikizwe nuko ukuri kumenyekanye ku byamushikiye mu muryango ku byashikiye ababyeyi biwe n'inshuti uwo mwizero rero abarundi bavanye mu biganiro vy' Arusha abo banyepolitike nibo bawuzanye hanyuma inama nshinga amateka n'inkenguza amateka ibyavuye Arusha baravyemeza nivyo mbere vyabyayibwirizwa shingiro kuko uyu mugwi wanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ico ni ca mbere mwizero uriho kubera ko abarundi bavuga bati nawo kwama afuka afuka ibyabaye ngo iyo taze munda utarura ibiboze abarundi bifuza gushira habona ukuri uko kuri ukize hanyuma umwe wese ku giti ciwe avuga ati ndaruhutse kubera ibyo ntarinzi biramenyekanye aba bansaje ikigongwe aba baremeye ibyo bakoze nange natanze ikigongwe ndamenyeho inshuti zanje zahambwe hari ikibutso inzego z'igucu zubakiye abo bose bababaye bahamutse ikibutso kikubakwa ni kimwe n'ibibiri n'ibitatu mu gihugu bizova ku ngingo inzego za politike zizofata iyo ni inyishu ya mbere ibyo hagati y'igihugu cacu n'ibihugu byo hanze ibihugu uyu munsi bitumvikana ejo birashaka kuganira hanyuma akavamwo intumbero nziza ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri zigahera ngo ntazibana zidakubitana amahembe mu Kirundi uwo n'umugani kandi twe turizeye yuko ibitagenda neza uyu munsi hagati y'u Burundi n'umubanyi uyu canke uwundi ejo birashobora guhinduka mbere bigasumba ivyahora ega byose bikorwa n'abantu bavuga ko ahari shaka atakibura jewe ntankeka ko nizeye ko abarongoye ibihugu byacu inzego z'igihugu cacu zizokora gushikaho udutosi turiho tuvaho imitego iriho itegurwa hanyuma twese tugasubira ku bavandimwe tukaramukanya nk'uko byahora kera.
Murakoze uyundi duhamagaye ni Egide unyarutse irindi zina huri n'ikibazo cha intererano
Jendi ni isare
mu Burundi
ego
ufise ikibazo icimviro
intererano nagiye ntererana gire mbaze simire uwo mukuru wa severe
yego munyarutse
ndabashimiye
ama byukuri mu Burundi uwo mugwi waje hageze kandi ibintu uri kurakora ni byiza uko rero uwo mukuru wa severe ndayicariye asanzwe ari umugabo yatugwa amatara mu Burundi aragenda neza twamusaba yuko ukuri koje habona mu Burundi kuko hari abantu benshi bapfuye kandi buhera bitanguye kubibona na wene hari ibintu ngo amafose komini usanga barahambyemo abantu vrema ugasanga ni ibintu bibaje cyane rero kugira ngo bagiyukire nubwo twabitanguye uko atanguye gukira buke buke kuko ubu ntabwo ibintu by'amoko biri mu Burundi twashaka yuko iyo tubandaniriza mu mwanya bamuhaye bikazoza kurangira na yabihejeje yabikoze kugira babidukire ku mutima aho atamuze dushobora kubikana n'ubundi.
Murakoze turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga naho mutumire kubavuga ko kubera umugwi severe washizweho na leta ushobora kutaba wigenga byukuri ko leta ishobora kugukoresha mu ntumbero ishaka nabandi babaza igituma ibyaha byakozwe inyuma mu mwaka w'2008 uwo mugwi utazobitohoza bakabona ko ubwikanyi ni ibyaha bitkyoza gateka ka muntu byabaye inyuma mu mwaka w'2008 navyo vyoja mu byo uwo mugwi wotohoza mubivuga gute
mbere kuri ico kibazo ca nyuma ivyo byabaye inyuma y'umwaka w'2008 umushikiranganje w'ubutungane yaracishuye neza asigurira abarundi n'amakungu n'ababibaza ibyo bibazo ati 2008 ni ca gihe imigwi yose igwana yari yashize umukono ku masezerano y'uguhagarika ingwano. Yongera avuga ati ibihumbi 2008 ni ca gihe twa tuvuye mu matora y'ibihumbi 2005 inzego z'ubutungane zariko zirakora, zariko zirahana. Wumvise umuntu aguma agaruka kuri icyo kibazo, abashaka gusamaza inzego z'igihugu, abashaka gusamaza severe, kuko igihugu twifuza cyo Burundi ni igihugu gifite inzego zikora. Mu 2008 n'imyaka ikurikira ubutungane burakora, inzego z'igipolisi zirahagaze neza, izigisirikare zirahagaze neza, abategura amatora barahagaze neza, ababura matari barakora neza, eka igihugu kirarongowe. Iyo ni inyishu ya mbere, kandi nsabe nibazosubire kukibaza, kuko baba bariko barasamaza inzego, igihugu ifite inzego kiramutswe izo nzego. Hanyuma ikindi ni ukubwira ni ikibazo cya mbere wajuru uti mbega umugushingwa na leta. Hari n'abashobora kubongera ko ngo n'uburyo ukoresha buva muri leta bwinshi. Uwoba yibaza icyo kibazo yifuza umugwi udashingwa na leta, uramubaza uti mbega umugwi udashinzwe na leta arirabazwa amahoro n'umutekano w'igihugu, ari iyo ibazwa ubumwe bw'abarundi no kurwanisha abarundi, uwo mugwi bashaka ushingwe n'umunyamahanga n'uvuye muri Amerika muri New York ku cicaro gikuru cha Nations Unies canke mu kindi gihugu atagudondaguriye. Inzego nk'izi ziri mu ibwirizwa shingiro ari severe uyu mugwi ndongoye, ari seni w'amatora, nijya migwi myinshi y'abahinga nka sentebe canke y'agateka akazina muntu, n'imigwi ishingwa n'inzego z'igihugu, kuko Burundi butwagwa n'abarundi. Uburundi ntibutwagwa n'abanyamahanga, buba badusubije mu nzego, mu ntwaro za gikoloni, kwitwa ko twikukiye mu bihumbi 1962. Urumva ko nabo baba ariko barabaza ikibazo gitandukanye n'ishaka rya bene gihugu ry'abarundi n'abarongoye igihugu.
Tugiye gusezerana muri make, abavuga ko hari aho habaye iyo migwi jejwe kumenya ukuri no kurekuriranira, hari aho yagenze neza nka Afrika y'Epfo, n'ahandi bavuga ko yabayemo ibibazo ntishike ku migambi yari yishinze nka Uganda na Zimbabwe. Ku byerekeye Burundi, bafise nk'ayo makenga, murabahumuriza muri make.
Burundi ni igihugu gito, uravye ibirometero kwadrato dufise, ariko Burundi ni igihugu kinini, uravye ishaka Barundi bashira mu kugerageza gutora inyishu z'ingorane igihugu cacu kirimwo. Mvuze nti ni igihugu gito mugabo kinini, ngira nibutse Abarundi gihe abasirikare n'abapolisi baja hamwe abahora bagwana n'abahora mu nzego za leta bakicara hamwe bakabana, amakungu yaratangaye uko bari bazi ko bizomara imyaka 10-15, ngira mu mwaka udashika Abarundi baramaze gufata intambwe ishimishijwe, biratangaza n'abanyamahanga. Ibikorwa rero turimwo vy'imigwi nka TVR, vy'imigwi nka Seni itegura amatora, vy'imigwi iraba agateka kazi na muntu, aba batatura matati y'amatongo, n'imigwi iri mu ibwirizwa shingiro, n'imigwi ihagarariye ubwigenge bw'Abarundi bw'Uburundi. Tuzokora twitange, ntituzokora twenyene, tuzoshigikirwa n'Abarundi n'abenegihugu n'abarongoye inzego z'igihugu.
Murakoze.
Mu nzego z'intango gushika kunze ikozo hejuru zirongo igihugu nankeka ko ikivi kizoshika.
Murakoze cyane yamutumire wacu Pierre Claver ndayicariye ayoboye umugwi Sever ujeje kumenya kuri n'ukure kurirana mu Burundi. Twako turavuga ku gikorwa cabo mu gihe batanguye ikinigo cabo gishasha cy'umugwi mushasha wa Sever. Turashimira rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro baduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro namwe mukunda ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika. Mubandanye mudukurikirana rero kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugire ibihe byiza.
Mushimye mugenzi wacu Fidele Niyongabo naheje kudu